Wir sind Gott dankbar. Und es steht ja geschrieben,
turashimira Imana kandi haranditswe ngo mushimire Imana muri byose kuko uko niko kugomba kw'Imana kuri mwebwe. Ntibyama bitworohera gushimira Imana muri byose iyo turiho canke tugahabwa ikintu ciza. Turashima cyane akenshi kabiri cyangwa gatatu bivanye n'uko umuntu amerewe mbere naho yoba yarashavuye, ariko ibintu bitagenze neza cyane muri icyo gihe ntidushima na gatoyi. Ariko ibyanditswe byera biravuga ngo mushimire Imana muri byose mu bibabako byose. Amen. Kandi ubwo nibwo buryo ifise bwo kutwereka no kuduhishurira agakiza kayo. Ariko ivyo bwirizwa kuba cyangwa ukavuga uti amen, ariko urashobora kubivuga mu buryo bworoshye, ariko tubwirizwa twese kuvyiga kandi twese turacara abantu. Umunsi umwe narabivuze, utarahura n'ingorane azohura nazo kandi twese tubwirizwa guca muri iyo nzira. Kuno muhingamo sinja kuvuga vyinshi, umwanya tumaze amasaha twamaze ari amasaha meza cyane, kandi ijambo ryonyine dushobora kongera gusoma ni ryanditswe muri Yakobo 5, mwese murarizi. Hano haranditswe Yakobo 5 umurongo w'indwi, nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Ku iherezo ry'urugendo rwacu dukeneye gushobora kuvuga nk'uko Pawulo yavuze ati, narwanye intambara nziza, nasozereye urugendo, nazigamye kwizera igitsibo cy'ubugingo, nk'uko byanditse muri Timoteyo 2:4. Nicyo Imana izoduha twese. Muri kino gitondo twavuze ukuntu turi mu bintu by'Imana kandi biva ku Mana nibihoraho, kandi yadukuye mu gihe maze azotwinjiza mu guhoraho. Kandi icyo gituma tuzonezerwa ibihe bidashira, tuzonezerwa isozerwa ry'ibiriko birabera mu gihe tuzoba turi kumwe n'umwami wacu ibihe bidashira. Ninde ashobora kuba aranezerewe kubona tuzobana n'umwami bidashira? Ego, amen. Nimwibaze namwe gato, ego mwenda tapeza, biranezereye kukubona unezerewe gutyo, byose bimeze neza ku ruhande rwawe. Gutyo rero tuzobana n'umwami ibihe bidashira, kandi umwami azohanagura amarira yose twarize. Azovuga ati, nimwongere kurira, byose byarangiye. Kandi tuzobona ko byose bizoba byaragize icyo bimara. Dufashe akarorero k'abavugishwa n'Imana, turabona inzira baciyemwo byabaye ngombwa ko bacamwo, yamanurwa byari bimeze gutyo, barihanganye, baba mu masenga babayeho nabi, bambaye insato z'impene n'iz'intama, ntibambara amakaruvati abantu babwirizwa kugira neza kugira ngo base neza nk'uko bimeze kuri twebwe uno munsi, ariko bari bafise urubuto rwiza muri bo. Amen. Babivye urubuto ruhoraho na ku isi. Uhoraho yabise imana ntoya kuko ijambo ry'Uhoraho ryari ryaje kuri bo. Bari abantu ariko iby'Imana byari byarinjiye muri bo. Bari bazi yuko bazogira umugabane ku kuzuka. Ego, Aburahamu yarizera n'ubushizi bw'amanga bwose ukuzuka, ku buryo ashobora kubwira abagurano biwe itangura 22:5 ati, nimugume hano twe n'umwana wanjye tugiye gusenga, turaheza tugaruke. Kandi yarazi neza yuko yategerezwa gutanga Isaka kw'ikimazi ku gicaniro. Paulo arandika mu cete yandikiye Abaheburayo ko yarazi, wenyine ubwiwe yarazi yuko Imana ishoboye kuzura abapfuye. Amen. Abaheburayo 11:19. Natwe turi uruvyaro rwa Aburahamu, kandi ivyo ntitubikekeranya ko umwami w'ubwiza yapfuye wenyene, hanyuma agakuraho ububasha bw'urupfu, maze akazuka ku munsi wa gatatu, arashoboye gutanga ubugingo. Si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Twebwe twakira ijambo ry'Imana, twasangiye kameremere n'Imana. Nivyo dushobora gusoma mu cete Petero yanditse, Petero wa kabiri igice cya mbere 4. Ariko turamaze kubivuga kenshi, reka tuvuge muri make. Imana mu ijambo ryayo yaramenyekanishije inama zayo, umugambi wayo, umugambi wayo w'agakiza, inama zayo z'agakiza. Avugishwa n'Imana bose baravuze igice kimwe cy'uwo mugambi w'agakiza. Intumwa zose hari icyo nazo zaciye zikora, zirongowe na mpemu yera. Ubu rero ku iherezo ry'ibihe Imana yaduhaye nk'incamake ya byose, maze irabitwereka byose uko biri, uko umugambi wakiza w'Imana umeze. Kubw'ivyo rero turayishimira. Yaravuze kuva ku ntango kuko idahinduka, irashobora kandi yaravuze kandi ku iherezo ry'iminsi. Harahiriwe umuntu yumva amajambo y'Imana kandi akayagumiza ku mutima, kayashyira ku mutima. Amajambo y'Imana ntitubwirizwa kuyafata uko twishakiye cyangwa ngo tuyaharire ko ategere, tuzo kuyumva tukayemera kandi tukayizera. Hari imigwi myinshi itatanya amajambo y'Imana ikayagira utumanyu ku buryo atamuntu bagishobora kuyunga ngo bishoboke. Ijambo ry'Imana ritzo kwakigwa nk'uko ryatanzwe, nk'uko twarihawe. Ni kangahe twumvise mu kanwa ka Mwenda Branham agereranya ibintu abivuga nk'uku ngo ngo umwami wacu yavuga mu butumwa bwiza bw'ubwanditswe bwa Yohana ngo, nimutaje umubiri wanje ngo munywe n'amaraso yanje, muri icyo gihe nta bugingo mufise muri mwebwe, Yohana 6:5. Kandi abo bantu baca bibwira muri bo ngo, ngo none ngo ashobora gute kuduha umubiri wiwe ngo turye? Mu bisanzwe ntibatahuye ko yaravuze ingaburo y'umwami. Bakoresha gutahura kwabo. Abamwe Abrahamu aravuga ati, abigishwa nabo nyine ntibabitahuye nk'uko n'abandi batabitahuye. Ntibabitahuye ariko nta na kimwe bavuze kuri ivyo. Bagumije ijambo mu mitima yabo, hanyuma haragera igihe, haragera umunsi batahuriye ko ijambo. ni nako bimeze kuri twebwe. Twakoze cyo kimwe kubw'ubuntu bw'Imana. Akenshi mwene Abraham nawe nyine yaravuze ibintu bimeze nk'ibyo Paulo yavuga, hamwe kumwe Petero yandika avuga yuko hari ibintu bigoye gutahura kandi abatungu bagenda bakabigoreka kubwo guhona kwabo. Petero wa kabiri gatatu mirongo cumi na gatandatu. Ariko turashimira Imana kubona hari abantu batagenewe guhona ariko bagenewe kumva ijambo ry'umwami, kurizigama, kuryakira no kugizera. Yakobo gatanu umurongo w'indwi. Nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Ahantu hose intumwa zaravuze zongera zirandika ku by'ukugaruka k'umwami wacu. Natwe turi mu gihe aho ivyo vyose bitegerezwa gushika, aho umwami wacu azozira. Muravyizera ivyo vyose? Ivyo muravyizera? Jewe ndavyizera n'umutima wanje wose. Umwami wacu azogaruka mu gihe cacu. Nta kundi vyogenda, niko bizogenda. Si ibintu twishiramwo, ariko ibimenyetso vy'ibihe biravyerekana neza cyane. Mu gihe cya Luther cyangwa Wesley cyangwa abandi, ibimenyetso by'ibihe nta byari bihari. Nta nyandiko zari bwandikwe ku gisika, ariko ubu igihe kirageze. Kandi ibyo Imana yavuze byose byacitse ibizima, byacitse ibifadika. Ihanga rizotera irindi, hazobaho amapfa za nyamugigima, ibihe bigoye, nk'uko byanditse muri Matayo mirongo irindwi na kane umurongo w'indwi. Kandi umwami aravuga ati izoba ari intango y'imibabaro, umurongo mirongo irindwi n'umunani muri Matayo mirongo irindwi na kane. Ni intango, ni ibintu bitwinjiza mu bihe by'iherezo, kandi ibyo byose turamaze kubibona, kandi n'ubu turabibona igice cyabyo muri kino gihe. Ku iherezo Pawulo arandika mu Itesalonike ba mbere igice cya gatanu, akavuga ngo bazavuga ngo hari amahoro nta nkomanzi, bazavuga ngo hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka. Itesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo wa gatatu. Turazi neza cyane ko mu gihe abantu bo mu Buswise Buswise n'igihugu kitinjira mu ntambara, kandi niko kizoguma kimeze, nta ruhande cyegamira. Kandi turazi neza yuko ibihugu bikomakomeye bikora kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano, kandi umwami arabatwenga kuko ububasha rutura bukomeye n'ubw'Imana yacu. Ibindi bihugu bya rutura byose, ubundi bwami bwose buzoneshwa. Ubwami buhoraho nibwo buhoraho, ubundi bwami bwose buzoganzwa n'ubwo. Iyo rero mwenda tabura n'amavuga mu butumwa bumwe yavuze ati nimba mukeneye kuba bahambaye, nimba mukeneye kuba abami, nimba mukeneye kuba bakomeye muri kino kinjana cyangwa muri icyo gihe, mubwirizwa kwiyimbira ubwobo, kuko ubu bwami bwose buzozimangana, ariko ubwami bw'Imana yacu buhoraho ibihe bidashira. Kandi ubwami bwiwe n'ubwami bw'Imana, kandi natwe turashobora kuba mu bwo bwami. Amen. Mu gihe ku ruhande rumwe bariko barakora imyumvikano yo kuzana amahoro, ku rundi ruhande baba bariko bararondera ibigwanisho ijoro n'umurango. Kandi ibyo urabona ko atacyo bimaze, ntacyo bisiguye. Ni ubujuju cyane iyo ubonye mu mabarabara abahambaye, abanyabwenge bariko baravuga. Urashobora kubyumva kandi ukabimenya, ariko ibyanditswe byera bibwirizwa gushitswa muri byose, bibwirizwa gushika muri byose. Umunsi w'umwami wacu uzoza kandi uzomera nk'itanure. Kandi ababwiye Imana izokora ku buryo iryo tanure iba ryaka cyane. Imana izokora ku buryo umuriro ukomera cyane rwose, kugira ngo ibintu byose bishobore gushongeshwa n'ikibengebenge cyawo. Ababi bose cyangwa abakora ibyo kugabitanya, murazi uko bazomera, bazomera nk'inkwi zituma uyu muriro ukomeza waka, bazomera nk'umuguruka. Je nacyo nshobora kubikora ko uno munsi barashobora kugenda atacyo binona, kandi ijambo ry'Imana riravuga mu bavugishwa n'Imana Maraki yuko bazomera nk'umuguruka, kandi ko umunsi w'Uhoraho uzobaturiruka batongora. Mbega bibamariye iki uno munsi ibyo bigira byose ko mengo ntacyo binona? Bazomera nk'umuguruka, bazofungwa imikama. Kandi murazi yuko iyo umuguruka wafunze, wafunzwe imikama, utuma umuriro waka cyane. Kumbure iyo ubisanzaje umuriro ntuba mwinshi, ariko iyo umuguruka ibikumbi byegeranijwe, kandi byanditswe byarabivuga yuko rwafu rwose ruzofungwa imikaba maze ingano zikimburirwa mu kigega, nkuko biri muri Matayo 13:30. Ndishobora kuvuga kuri ibyo bintu byose muri kano kanya. Nashaka gushimangira ku kintu kimwe: dushime cyane kubwo guhishurirwa gukomeye kw'ijambo ry'Imana twahawe muri no minsi. Twese twozimiye tutamenye ivyo Imana yateguye, ariko muri kano kanya ko twavyumvise, ubu ko twavyumvise turanezerewe kubona umwami yaravuganye natwe nkuko yavuganye nabigishwa, nkuko avugana nabigishwa biwe. Yadushize ku ruhande maze avugana natwe nkuko umuntu avugana na mugenzi we. Yise Aburahamu umukunzi wiwe. Mbere no mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya, Aburahamu yitwa umukunzi w'Imana, nkuko byanditse muri Yesaya 9:8. Muri icyo gihe, imbere y'uko Sodoma na Gomora bihonywa, biturigwa, Uhoraho yaraje kwa Aburahamu aramubwira mu itanguriro 18:17. Maze Uhoraho arivuga ati: mbega Aburahamu ni umuhisha, icyo ngira nkore. Aburahamu yari uvugishwa n'Imana, kandi Uhoraho niwe jambo. Yaje kuvugishwa n'Imana maze amuhishurira ibyari bigiye kuba, nkuko vyagenze muri iyo minsi, ni nako vyabwirizwa kugenda mu minsi aho umwana w'umuntu yategerezwa kwihishura. No munsi turashobora kuvuga tuti: iki cyanditswe kirashitse imbere y'amaso yacu. Amen. Cyacitse ukuri, cyacitse gifadika. Mbere n'amazina arafize ukuntu ashaka gusa. Mushobora kuvuga muti: ego, uti mbega none ivyo bari ibintu byapfuye guhura gutyo gusa? Murazi none, murazi yuko inkomoko izina Branamu ryandikwa hatarimwo urudome he? Igero se wa mwene Abrahamu yahungira mu yindi leta, mu yindi ntara, kubw'imvo runaka. Igihe yahungira mu ico gisagara kindi, yashatse guhindura gato iryo zina kugira ngo ntibamumenye. Mu gukora ivyo harimwo ivy'Imana yari yarateguye. Akenshi turavyibaza ko twibaza tuti: kubera iki ibi biba, kubera iki ibi n'ibi biba? Ku Mana byose biba hariho intumbero runaka, kandi biba bitonze neza, kandi harimo uburongozi butomoye. Kumbure kenshi nitwaho tubibona uko, ariko niko bimeze. Kiriya gihe yari Aburahamu, izina rifite indome indwi, uburero ni Branamu, izina rifise kandi indome ndwi. Umwami akora ivyo yafashe kuzokora, harahezagiwe umuntu bitarakaza, umuntu atarakarira umwami wacu, kandi turamaze kuvuga kuri ivyo bintu. uri mu muco w'Imana ntatsitara kuvyo Imana ikora, ahubwo agendera mu muco kandi akashima Imana kubw'ivyo yakoze. Bakundwa, Imana iduhezagire twese hamwe, tuve muri kino gikorane cyangwa muri bino bikorane, tuzi ko Imana cyangwa ko dufise Imana nzima, kandi ko buri jambo ry'Imana ari ukuri kutanyiganyiga, ukuri ntakuka, nta n'umwe ashobora kuguhindura. Uko yakuvuze ni nako bizomera gushika mu guhoraho, kandi aho niho ukwizera kwacu kuruhukiye. Zitwebe dufashe umwami, ariko niwe adufashe ukuboko, nicyo gituma azoturongora gusha ku iherezo. Amen. Kandi azosozera igikorwa ciwe muri umwe wese muri twebwe. Mu kurangiza, nashaka ngire icyo ndabisabira kandi cyihuta. Ndazi yuko musengera, ariko nashaka kubasaba musengere murushirije, musengere murushirije kugira ngo Imana ishobore kunshira inzira. Murazi kubijanye n'umugambi w'Imana, twahawe ubwenge kubw'ubuntu, yaraduhaye ubwenge kubw'ubuntu. Ubu rero tubwirizwa gushobora gushira mu ngiro uyu mugambi w'Imana, ibyo Imana yateguye. Kandi twebwe ubwacu dukeneye kuba igice cy'uyu mugambi w'Imana muri ino minsi y'iherezo. Twashyizwe mu bwami bwiwe. Nimunyibuke mu masengesho yanyu. Kandi murazi, abenshi muri mwebwe barabizi, tuzofata akaruhuko iminsi 14 tuje muri Israel. Muzonyibuke maze igihe nzoba ndi mu nzira ba Aburahamu, Isaka na Yakobo baciyemo, n'abavugishwa n'Imana bose n'umwami wacu. Nanje ubwanje nzozamura ijwi maze ndamutakambira, namubwire nti haleluya, nti mwami nundabe ryiza, maso y'imbabazi nundabe ryiza kubw'urukundo rw'abantu bawe, nutwumve, niwishyure amasengesho yacu, duhezagire kandi udufashe kubw'ubuntu bwawe. Amen. Nashaka nk'uko byagenze kuri Salomo mu gihe ciwe, sinsengera urupfu rw'umwanzi runaka canke ngo nsengere ubutunzi canke ubwiza. Salomo yasenze avuga ati, Mana yanje, Mana mpa ubwenge kugira ngo ndongore abantu bawe mu buryo buguhimbara, nkuko byanditswe mu Bami ba mbere 3:9. Nshaka uburongozi bwa mwe muyera mu buryo butomoye kandi bwumvikana, kandi twebwe twese turabifise ko uburenganzira, kandi Imana izobiduha kubw'ubuntu. Izina ryiwe nirihabwe icubahiro. Amen. Umwami wacu nashimwe kubona twemereye kumva n'amajambo meza cyane kubw'ubuntu y'igiciro. Nibaza yuko Yohana atayabwiye gusa mu gihe ciwe, ariko kandi natwebwe ni twebwe abwira muri ino minsi y'iherezo. Yakobo 5:7, nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami wacu azozera, umwami Yesu azozira. Ego, mbega none ibintu bituraba, mbega ibintu bituraba, ukuza k'umwami ntikwegereje. Twarabyumvise, ego kuregereje. Abera bari babirindiriye, Yakobo, Yohana, Petero, abari bo bose bari barindiriye bose, kandi babwira abantu amajambo yibabwira ngo nimwihangane nimwihangane ego ntivyoroshe vyoroshe cyane yegeye imbere akavuga ngo ku murongo ukurikira akuye murongo we umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa izoronkera imvura yagatasi ni yagacika mvura nuko namwe murongo w'umunani nuko namwe mwihangane mureme mu mutima kukuza k'umwami kuri hafi amen. Oh, nimba ivyo vyaravuzwe kiriya gihe kumbure umuntu yovuga iki uno munsi ngo kumbure mwihenze ngo haheze imyaka myinshi ivyo bibaye bakundwa tubwirizwa kubona ibintu vy'Imana mu buryo bw'imwe mweneza Frank yabivuze uno munsi kandi tubwirizwa kwibuka ijambo Petero yavuze ko ku mwami imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe umunsi umwe nawo kangana n'imyaka igihumbi nk'uko byanditse muri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'umunani barabonye kuza k'umwami kwegereje natwe turashobora kuvuga tuti ego natwe turashobora kukurindira tugeze mu gihe cya nyuma cy'ishengero kandi byarangiye kuza k'umwami kuregeze cyane twavyumvise mu kanwa kamwe ndata mukundwa ibyanditswe ibiri mu byanditswe byose ibyavugishwa n'Imana bavuze bizoshika ariko ivyo ntivyashika bakundwa n'abashiki bakundwa bendata n'abashiki bacu kandi twabwirizwa gushimira Imana yacu kandi twabwirizwa guhimbaza Imana yacu munazi muri Zaburi ya 38 ndata yayisomye mu ntangamarara ariko haravugwa mu murongo wa 219 mu Kirundi umwami ahimbazwa twikorera umutwaro uko bukeye niwe mana itubera agakiza niwe mana itubera agakiza amen ego aya abe amajambo yacu twese benda turabashiki bacu namwe bwe bagenzi tuyibaze ko buri munsi kandi dushobore gushima Imana buri munsi kandi tuyishimire kubw'ubucunguzi ku murongo wa 28 oya ku murongo wa 21 haravuga ngo 20 mu Kirundi ariko Imana itubera Imana agakiza idukiza kenshi Imana itubera Imana agakiza idukiza kenshi bakundwa ntiyaducunguye gusa ariko izo dukiza uwo munsi uhamba ugiye kuza ni ikintu cyiza cyane nashaka kuvuga ko Bibiliya ntivuga ibintu byo mu kirere gucyo gusa abantu b'Imana bavuze barongowe na mwe muyera kandi ibyo bavuze bizoshika kubera ko Imana yabivuze iciye muri bo kubw'ivyo rero turashima cyane bakundwa abantu bose ntibabona ibyo bintu ariko abagira ubuntu imbere y'inyonga z'Imana abo Imana yuguruye amaso kandi ikabaha gutahura ijambo ryayo turazi neza k'umuntu urashobora kumwereka igicapo nimba atari umuntu abimenyereye nimba atavyize ngo ashobore gutahura ibyo bintu ntazomenya ico ibyo bisigura ariko twebwe Imana yaratwugururiye ijambo ryayo umuntu bereka igicapo iyo bamweretse icyo gicapo bari kwaramwigisha Imana yatwuguruye ijambo ryayo kubwamwe muyera amasezerano yayo amabanga yayo ijambo ryayo yadusigiye gushika mu minsi yacu bakundwa ndushaka kwirata ivyo ariko turashimira Imana yacu buri munsi kuko niyo nkomezi zacu nitupfa kubivuga gusa ariko turahuza n'uyu muntu w'Imana kandi turazi yuko iyo itaza kuduha inkomezi gushika uno munsi abansi bacu tuyongobeje twese ariko niwe nkomezi zacu niwe ari inkomezi zacu kandi niwe inkomezi zacu kandi aguma ari inkomezi zacu. Mbega izi kintu kizaga yemwe yemwe bakundwa, nitwishimikije ubusa, niduhagaze ku busa nkuko tubibona kandi tukongera tukavyumva muri no minsi yacu. Umutekano nivyo kwaka abantu bigwanisho canke ibi nibi nabiriya uko bagenda babivuga niko bagenda hagwiririkana ibigwanisho nkuko twavyumvise, kandi ivyo byose bwirizwa kuba kuko ivyanditswe byabivuze. Umuriro ubwirizwa kuza kuko ijambo ry'Imana ryabivuze, mwe ndata yavuze kandi ijambo ry'Imana niribesha n'ukuri ntakuka. Igihe Imana yavugana na Noa yaramubwiye iti ni wubake ubwato kuko imvura izogwa ku itangiriro 6:14, kumbure ko benshi bamutwenze bakamucokora bakavuga bati mbega uyu muntu afa gukurikira ashaka kuvuga iki, mbega uyu mutama w'ubuhanga ashaka kuvuga iki, imvura izova hehe, turafise izuba, ibintu byose birameze neza, haratekanye, igihe kimeze neza. Na baravuga ati imvura izogwa, ego yaravuze aravuga, nabo bagatwenga bakamucokora bahagera bamucokora uwo musaza w'umutama. Ariko urya muntu yari yabibwiwe n'Imana, yarizeye, yari yavuganye nawe. Benda turabashiki bacu tubwirizwa kwizera yavuganye natwe muri ino minsi, kandi ashaka kuvuga kwa arijya mana nyene yavuganye na Noa, kandi amajambo yayo yarashitse Imana ihabwa icubahiro, kandi ayo majambo azoshitwa mu minsi yacu. Naho byaba bimaze imyaka ingana gute byanditswe, abantu bashobora kuvuga bati oh byanditswe kuva kera mu bitabo, ngo ni igitabo kivuga ibya kahise gusa, kandi umuntu yizera ibintu nk'ivyo atako atabwenga afise. Ego reka tubivuge, incabwenge zibwiza kuba ari incabwenge, ariko twebwe dukeneye kuba abantu batagira ubwenge, twe dukeneye kuguma turi abantu b'ibijuju, dukeneye kuguma turi ibijuju. Kumbure ko ari uko bimeze, murazi niko byari bimeze mu gihe cy'umwami wacu, hari abanyeshengero bari abantu batari incabwenge cyane, hariho hari abantu atari kimwe bari bazi barashibugwa n'abantu bitongo barazi ubwenge, ariko bari bazi ubwenge cyane kuko bumvise ijwi ry'umwami kandi bakamwakira, barizeye kandi ibyo bize babishyize mu mitima yabo kubw'ubuntu bw'umwami wacu. Kandi bishobora gushika byose kumbure ko bakekeranije rimwe, ntibari bazi neza byose, bari bazi uko byogenda bishitse bagapfa, hari ibintu byinshi batari bazi, ariko bakomeje gushishikara mu kwizera kandi Imana yarazi imitima yabo. Bakundwa, hari ibintu byinshi bishobora kudushikira. Twegeye imbere gato muri Yakobo, hano haranditse ku murongo w'icenda, Yakobo 5:9, ngo nimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimucirwe kwiteka. Ego ibitubwirizwa kubishyira ku mutima muri ino minsi. Umurongo w'icenda aravuga ngo eho umucamanza ahagaze ku rugi. Umurongo w'icumi uravuga ngo abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icyitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Tubwirizwa kubigira ko mundata yabivuze, bacye mu bintu byinshi, baratutswe, barasuzuguwe, mbere barishwe ku iherezo. Ariko bakundwa, naho bari abantu bahugwa n'abantu, bakaba bari abantu bonyine, ntibari bonyine mu bisanzwe, bari ku ruhande rw'Uhoraho Imana, kandi Imana yari kumwe nabo, kandi yari izi ko iri kumwe nabo, bari bazi ko iri kumwe nabo. Kumbure ko atarumwe yayibonye, kumbure ko abari iruhande yabo batabonye uwari kumwe nabo, ariko ntibari bonyine, Imana yari kumwe n'abo bantu, kandi baciye mu bigeragezo no mu bibabaro. Hano rero Yakobo arabwira abo mu gihe ciwe ku murongo w'icumi, Yakobo 5:10, ngo babere icyitegererezo cyo kubabazwa no kwihangana. Haranditswe kandi ubandanije haranditswe ngo haravugwa ukwihangana ko bavugishwa n'Imana bavuze mu izina ry'Uhoraho. Ego, uko niko bimeze, ntibavuze ibyo bishakiye ariko bavuze mu izina ry'Uhoraho. Bavuze bategetswe n'Imana kubera ko bari bahawe igikorwa cyo kubikora. Imana yabahaye igikorwa cyo kubikora kandi baciye mu bintu byinshi, baciye mu mibabaro myinshi kubw'ayo majambo. Ariko barihanganye muri ibyo byose. Ndatabakunda rwashiki bacu, ibyo bisigura ko hari ibintu bimwe bimwe bizotuzako, bizotubako, kumbure ko bizoba ari ibintu tutamenyereye, ibintu bidasanzwe. Ariko ibyo ntibwizwa kutugaragara ko nkora ibintu bidasanzwe. Turazi yuko tubwirizwa guca muri ibyo byose. Ngo data Frank yamaze kuvuga yuko ko dushobora gushima Imana ibintu bimeze neza. Ariko murazi yuko Bibiliya ivuga yuko nkuko twavyumvise ko tubwirizwa gushimira Imana muri vyose, mu bintu vyose ducamwo. Kandi murazi ndizera yuko intumwa z'umwami wacu ibino bintu zabifashe nkama, kuko haranditswe ngo igihe bari mu ibohero bace batangura kuririmba bahimbaza Imana, ngo byanditswe mu Byakozwe 3:36. Mega sivizaga yemwe, ego, ntibabyoroshe muri ibyo bihe. Ego, iyo umuntu afunzwe ariko ntacyo bari bahomvye, ahubwo hari icyo bungutse. Murazi none turashobora kubona ibintu byinshi byavuye muri ibyo bakoze. Abakundwa, nibaza yuko na twebwe ubwacu ntacyo dufise duhomba muri ino cyangwa muri kino gihe. N'abantu bapfa kuvuga, naho umugwaniza afite ibyo ariko arakora, turazi yuko turi mu minwe yiwe. Umwami ni wadufite mu biganza vyiwe. Namwe bakundwa, mugize akagorane gatoyi, ntimwabwirizwa, ntitwabwirizwa kubifata nk'ari ibintu bikomeye cyane. Twabwirizwa, turabona yuko hari n'ibindi bintu bishobora kudushikira. None tuzoca twifata gute? Ariko tubwirizwa kuzamura amaso yacu ku mwami wacu. Hanyuma n'umuntu w'Imana Yakobo arava ku murongo wa 11 ngo ngwe abihanganye tubita abahirwe. Hanyuma acafata umuntu adasanzwe nk'akarorero, uyu akamutwereka uyu muntu ni Yobu. Umurongo wa 11 ngo mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye iby'umwami Imana yaherutse kumugirira. N'ibintu byiza cyane. Ibya Yobu ntibyari ibintu byoroshe, ntibyari byoroshe na gatoyi. Bibiliya irabivuga ko hano, ikabitwereka, iratubwira iti gutyo rero, iratubwira ngo natwe turashobora guca mu bintu bimeze nk'uku. Ariko uko bimeze kose, iyo muri ibyo bigeragezo byose, na cyane cyane abantu bari kumwirura nibo bamugwanije. Mbere n'umugore we bwite yaravuze ati tukimana ucupfa, maze acaravuga ati ni gute ushobora kuvuga gutyo. Ego bakundwa, uko niko ibintu bimeze. Ariko yagumije ukwizera, yarihanganye. Hanyuma rero turashobora kubona ivyo Imana yaherutse kumugirira. Mbega yaronse iherezo ryiza. Ego, yaronse iherezo ryiza cyane bakundwa. Bisigura yuko nako tuzogira iherezo ryiza, bizoba ari vyiza cyane. Kandi turabinezererewe, turabishimira Imana, turashimira Imana cyane, na cyane cyane kubw'ijambo ryiwe ry'igiciro. Nashaka kuvuga yuko kumbure kwazo ibintu byinshi bishobora kudushikira, ariko duhagara dushikamye mu kwizera, duhagara neza mu buntu bwayo. Nashaka rero bendatabakundwa, twese hamwe twongere dusome amajambo ari muri Zaburi ya 38:219 mu Kirundi. Umwami ahimbazwa twikorera umutwaro uko bukeye. niwe mana itubera agakiza idushigikiye 2021 2022 mu kirundi mana itubera imana agakiza idukiza kenshi ni kintu ciza cyane kandi umwami mana arazi byose arazi nico dukiza urupfu ego umwami Yesu yaravuze rimwe mu butumwa bwiza abwira abigishwa biwe imbere yuko bagenda arababwira ati bazobica bibaza ko bakoreye imana nkuko byanditse muri Yohana 16:2 abigishwa ntibabwirizwa guhagarika umutima ubishe abayisha umubiri gusa ariko nta muntu yica impwemu icyo nje kintu kiza bakundwa hano muri Zaburi 3:21 ukandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu amen abiwe abo yacunguje amaraso yiwe ntibapfa ahubwo bajya ku rundi ruhande bajya ahandi hantu ndamaze kuvugira hano narabisomye mu butumwa bumwe bwa mwe ndatabwa namu aravuga ati abantu basa naho umengo baritayeho cyane iby'urupfu ati Jesu nitaye iby'urupfu nitaye iby'ubuzima ubugingo gusa ati cyo nkora gusa mbanzi uko ngiye hari hakujya oh niko yavuga ego cyane yararindiriye na twebwe turarindiriye twese kuja mu bwiza bwo mwijuru turashimira cyane imana benata bakunda abashiki bacu nashaka nanje ndabashimire cyane kubona mwaje ariko nashaka ndababwira ikintu kimwe ntimwaje kugihamana ariko hari umuntu yabakwegereye simwe data Frank simwe data Rousse ariko hariho imwe hari umwe yatwunze niwe yadukwegereye niwe yadukweze maze turaza imana yaraduhezagiriye twese hamwe yaduhaye ijambo ryayo iratwunga hagati yacu mu mugozi wayo w'urukundo mbere nawe tudashobora kubivuga mu buryo bumwe nawe tudashobora kubagumbira cyangwa ngo turamutse umwe wese nk'uko twabyifuza yamara urukundo rw'Imana ruri mitima yacu kandi turabakunda cyane kandi dufatanije namwe ntituri abantu bibona ariko Imana yadushize umwe wese mu kibanza ciwe yadushize mu kibanza ibona dukwiye kana sa kuvuga kandi ko tubwirizwa gushimira umwami Imana kubwivyo nasa kuvuga ko Imana umwe wese yamushize aho mubwirizwa kuba nk'ivyabona kugira ngo mushobore kuba umuco abo kuba mubana n'ivyabona vy'umwami Yesu Kristo mwereka abantu inzira y'ubucunguzi inzira gakiza imbere yuko harengerana igihe kirageze aho hazorengerana kuza k'umwami kuregereje nico gituma yaduhamagaye ikadukoranya kugira ngo dushobore gushikama neza mu kwizera no mu vyizigiro izokomeza kuturongora no kutuyobora amen.